bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risanganywe na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe miriwe nshuti bakunze muteza amatwi ijwi rya Amerika muri kano kanya zimwe zimwe mu ncamake y'ivyo ngiye kubashikiriza.
Umuntu hamenye ko agwaye mu byumviro yiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ivyo abandi batari ko barabona za mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica.
Uyu ni Professeur Léandre Simbananiye umwigisha muri kaminuza akaba no muhinga mu vyinyifato n'imibereho y'abantu agaruka ku ngwara zo mu mutwe abatari bake bitiranya n'ibirozi. Mugume ku maradiyo yanyu turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro. Ariko mbanze ndabwire muri make ku inama ya ONU ijeje umutekano kuri no wa kabiri ariza kwemeza canke igahakana kongereza ikiringo c'amatohoza ku itero vyabereye muri Siria hakoreshejwe ibigwanyisho vy'ubumara. Ayo makuru yemezwa n'abadiplomate ba ONU. Ico cemezo rero gishobora guhagarikwa n'Uburusiya busanzwe arisoma mbike na perezida Bashar al-Assad wa Siriya. Uburusiya busaba kubanza guhabwa umwanya wo kwiweza neza icegeranyo gitegekanijwe gushigwa ahabona ku munsi wa kane ku gitero c'ubumara cakozwe mu kwezi kwa kane mu mihana yahitwa Khan Sheikh Khan gihitana abarenga 80 leta z'umwe za Amerika yari yasavye kuhaba icemezo ku nteguro y'itegeko yashikirijwe mu ndwi iheze yemerera abahinga ba ONU hamwe n'ishamwe rishinzwe kuza ikoreshwa ry'ibirwanisho by'ubumara kugira ngo babandanye amato hoza gushika abagira ibitero vy'ubumara bimaze imyaka 6 bigandagura abanyagihugu muri Siriya bose bamenyekanye. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko amatora yo ku munsi wa kane yabwirizwa kuba vyanka vyakunda kandi kuba umukandida batavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ayitaba canke atayitaba ataco bitwaye. Ivyo Perezida Kenyatta yabishikije kuno wa mbere igihe ariko ari yamamariza mu gace ka Kayole ni micungararo y'umurwa mukuru wa Nairobi. Amatora w'umukuru w'igihugu yo ku munsi wa kane hazoba abaye ayagira kabiri agerageje muri uno mwaka mu gihugu ca Kenya. Sentare nta inyuzwa ya Kenya yinye agaciro hivyavuye muri yo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 8 nyene kuko yavuze ko yabayemwo utunenge kandi atubahirije amategeko. Abantu bashikije 28 batowe ibiziga mabarabara yo mu gisagara ca Al-Khartoum mu buraruko bwa Siriya nyuma yaho muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislam utesheje ugahunga ico gisagara ku munsi wa gatandatu nyuma y'iminsi 22 bari bamaze batana mu mitwe n'igisirikare ca leta. Ishamwe ry'Abongereza gishinzwe guhanira gateka ka muntu rikurikiranira hafi iyo ntambara rivuga ko abantu nka bose bishwe na ICC 12 muri bo bicwa n'abasirikare ikadi ba leta ya Siriya. Na dijugi Amerika mutukumva kuri FM 94 FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104.3. Bashobora kandi kumvikana vyacu mutuye ku rubuga rwa internet yacu ari wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Ikaze nshuti bakunze
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Bitegekanije mu kanya igihe c'isaha 8 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ko sentare nkuru y'igihugu c'u Rwanda isoma ingingo ku rubanza rw'abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali FDU inkingi. Abanywanyi b'uwo mugambwe 8 bari mu munyororo kuva mu mpera z'ukwezi kwa 9 bagirizwa gushinga umugwi hugwana utemewe no kugirira nabi ubutegetsi ukari 8 bose ivyo vyaha bavyamirira kure bakemezanya buna kwa takindi bariko barazira atari politike. Iyo nkuru iraza kurikiranwa no menyesha makuru wacu Eric Bagirubusa turaza kwigaruka ko rero kugira ngo atubwire ivyavuye ingingo za havuye zihafatikwa
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu uri kuri ibihumbi mirongo
ibiri hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze unararitwe buri munsi saa kumi
Ijwi rya Amerika I Burundi naho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Kayigwandenzako yamirira kuri amakuru ari muri Panama Papers yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ko afise ishirahamwe ricukura ibitoro bakorana akaba afise n'amamiliyoni y'amamiliyoni mu madorare mu mabanki atandukanye hanze y'igihugu reka ivyinshi kuri ino nkuru tubaze mugenzi wacu Bujumbura Hero Jubilika neza
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko Perezida Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira yitungishe biciye mu buryo burimwo amahinyu umugwi w'amenyeshamakuru b'abanyafurika bakoze ayo matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu Jean-Claude Mputu umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi amenyesha ko abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyujije amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifite amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye izo bamuvuga ko maze yegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Kayigwandenza ko
nyicoye mukuru w'igihugu ivyo yarabimenye nk'uko yamenye ibivugwa byose ku gihugu ibivugwa ku Burundi cyose arabimenya ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenhanya izo nzandiko za Panama Papers ni ibinyoma ni remenhanya abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza u Burundi n'abarundi b'umutima uhereye ndongozi zabo mbere n'inshuti z'u Burundi imwe mu ntumbero rero zabo bangushi ni ukugerageza guteranya abarongozi n'abenegihugu mu kwagiriza abo ba mbere ni ukuvuga abarongozi ko ari njyajya
ndenza katubwira n'iyindi mbo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyujije amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa Perezida Nkurunziza buri
iyindi ntumbero y'ayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu bya Afrika kubera byanse gutamikwa ijambo bikerekana umutima w'ubutwari umutima rugabo mu gushyigikira u Burundi muri ijya minsi hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cya Geneve aho amakungu ariko asha hirya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye ugupfa no gukira irindi tunga giwe ni umukozi yamari arakora ararima arorora arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bisa gaciro katari gato
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko Perezida Nkurunziza yanyujije amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa
abantu bashaka ukuri cyangwa kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze ni ukumenyesha yuko n'uwobaha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirizi ngo yerekane amafaranga ariyo angana uku yinjiye yaciye ngaha naye ibyo bavuga ni ibinyoma n'abangushi niba babona ari byo nibabizane babyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ibyaha nk'ibyo
mu bavugwa ko ivyo vyaha harimo umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma yagirizwa ko yanyuruje akoranye n'umuryango w'abagwiza atunga bakaruhariwe b'abahindi mu kiringo c'imyaka myinshi amamiliyari atanu y'amarande ku mwaka ayo nayo akabangana n'imiliyoni amajana abiri na mirongo umunani n'icenda y'amayero y'abanyaburaya Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Hello Jowiri Kaneza urakenuye inkuru yawe abakunzi bijuje America bashaka gusubira kuyumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com murabimenyere ko imisi yose nkano mango duca tubashikiriza icabanye dini bagona kubazo bitandukanye bivugwa mu kibano uno munsi rero twabatumiriye kugira ngo bashobore kugira ico bavuga ku ngwara zo mu mutwe habatari bake bitiranya nibirozi reka mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse atwakirira abagiye gusangira iki yako
Ego, reka dutangure twakira bano batumire bacu hano muri studio turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mujanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Leandre Simbananiye urabahaye mwaramutse
mwaramutse ndaramutse n'abari ko barakumviriza
twakire kandi na Pasteur Seth Nkishimana arongoye isengero Centre International de la Pentecôte Pasteur Seth Nkishimana namwe bi turabaramukije
turabaramukije nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu France ni organe de régulation de conciliation de confession religieuse nubwo go bw'igihugu
ego murakoze twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafite ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana SNP cyo mu Kamenge namwebwe turabaramukije
murakoze ndaburamukije cyane na Joyeo
uno munsi tuza kuvuga rero kubijanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni abandi bakazita amashetani cyane imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu ivyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza Leandre Simbananiye aducire ku mayange ingwara zo mu mutwe mu bisanzu zimeze gute
murakoze ingwara zo mu mutwe tuzicamwo imigwi ibiri ari hi indwara atuma umuntu ntamenye ko agwaye kaja mu byumviro byiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ivyo abandi batari ko barabona kaja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica cyangwa ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu urumva rero ari mu indisi ntamenya ko agwaye
yiyumvira nk'uko abandi bantu bari ko barimvira
kaye kandi ntamenya ko agwaye we wabona ko ibyo abona abandi bateza kubibona ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva iyo rero ni gica kimwe cingwara kandi ni nyinshi n'ubwoko bwinshi simwe hari ubwoko bwinshi bufata gutyo nubundi bwoko bw'ingwara zo mu mutwe umuntu akabona kwagwaye akabona ko ibyo ariko arakora atari byo akagira nk'ubwoba mugaho akabona ko ubwo atahubvuye yumva ko ibyo byamushikiye bitateza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyene nico gituma rero haba izonye zimufata ntamenye kwagwaye canke izo yumva kwagwaye ibyo bita manevrose ategeza kuguma yaharaba minwe yibaza yuko yacafuye canke yasohotse mu nza akaguma asubira kuraba ko yugaye imyango z'ama obsession muga kazi nugaye muga ntegeza gusubiranya ibyo zose izo ngwara ubwo bwoko bubiri rero nubwo kujana kwa muganga
ego reka twijambo Pasteur Seth Nkishimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini
ego
ikiganiro hanini mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mu mutwe hamwe n'ivyo mwita amadayimoni canke amashetani
kugira ngo abiko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara y'ikomene ku mutwe usanzwe indwara y'ikomene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol mu mutwe uraruhutse ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi indwara yose yatera gukomene ku mutwe ubwiye ryo kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kwamusubira kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria bacumuvuza antibiotike y'umutwe nukira teza kwataka cyatumye uyu mutwe ubaho n'uyu muntu yagwaye mu mutwe no gutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise ugatahura neza iyo buzanana ahariho cyose uretse ko ingwara yose tubanza gusenga iyo rero turiko turasenga ni ucumenya ko umuntu ari amadayimoni cyangwa ko akeneye kuja kwa muganga ivyo rero bishabisaba ubuhinga ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
n'icyo gisata cyane
n'icyo gisata cy'abakozi b'Imana cy'abizera ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibyo byo mu mashuri iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose urabyitiranya iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi nushaka kuvyihendamo yese nshaka kuvyihendamo ko ndabizi ndazi gutandukanya
ibyo amajambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakwiye kuja kwa muganga n'abandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kuja kwa muganga kuko ari abadayimoni nyine
ingene bigenda ariko nje mfatiraho mboneraho akari ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga ni muri uko gusenga widentifya de symptome ibimenyetso ubacumenye utumuntu we bakose sahazukirira ni kwa muganga kandi no champanura utabitahura nawe bobango kabakajana muri kijya kigukije twita kwa rujane kugira ngo naho nyari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu byukuri era madaimoni ntateba
ngira amaza kugishishizamo mutubwire mu bisanzwe mu bafashe nabo bantu mu bafashe ingene bashobora kumva amasengesho ko ari abadaimoni nuko atobariyo duhi jambo Frere Hippolyte nawe Manirakiza arongoye ikigo SNPK cyo mu Kamenge ifasha abo bafise indwara zo mu mutwe Frere mwebwe abo bantu baba bafise izo ndwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadaimoni mubakira gute
twakira umugabo bagwaye mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sesereza mutima nico kimwe kumvikana ingorane sesereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afite izo ngorane sesereza mutima ataronsa bumufasha nkuko pastor Seti abivuze arashobora kuzogwara aho riri umugwese twayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushore kuvura neza dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medesa turafise igisata cabize myinyifato abapsikologi niko no vuga hari ni gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano nibindi gifaransa les assistants sociaux turafise n'ikindi gisata no vuga gikomeye cabaforoma bakwirikiranwa abaforoma ndabafata nk'abavyeyi b'umurwayi kuko bamuba hafi kandi baramuha umuti baramwoza bamugira ibiki usanga ari gisata cabaforoma gifasha abo bose bifashe kuko nibo bagumana hamwe n'umurwayi kandi hajye baforoma bakora igikorwa gikomeye cyane kuko abaganga nabo bose bagiye abaforoma niho baca bagumaho amasaha 28 kuri 28 ku munota ku munota barakora rero ndabigiko kine dikomeye cyane hakora ndi gisata rero gikomeye cyitwa pastoral no kuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura indwara zo mu mutwe canke kuri afite ingore seseza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ibyose biva mu kwizera yewe ndi umukatolika no mufurera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwaye canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor abivuze kubumviriza kubaremesha nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi ugisa mu cyatozi kidufasha rero twebwe turayifatanya bibiri ukeneye umuti twa mu mutima ngo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo turaheza tukabikora
ego Frere ni kuvuga yuko rero ikintu cy'amasengesho gikomeye cyane mu kuvura izo ngwara zo mu mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sije twoshira imbere oya sije twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza cy'umuti
ariko arakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi bateza kuwufata tubivuga neza nimba bamubonye bakavuga bati afise yangwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti cyanke umupsikologi nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uruhande ikamufasha kuko naco indwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ko umuntu yemera kandi asenga ico gisabisho kitaca kigira uruhande kikadakira vomera wa muti n'uko kuvomera ugasanga rero umuti n'igisabisho bikeye mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga uti genda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko washobora kwirinda kwandika igihe umuti nkuko pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ni nk'umuti
ego no wita umuti ngo ndagaruke nimba afise ingorane sesereza mutima natwebwe turagikoje hita umuha umuti no kuvuga ni mu gifaransa imwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingorane sesereza mutima ngo ni trauma so wari wese ari traumatize afise trauma kubera afise ingorane
trauma twovuga ko ari
bajya babuguse
ubugabana
mu kuseregwa muko bariho rero ico bita the trauma psychologique
zatewe na twa tugore nsesereza mutima
cyo byo twovuga ko ari
ni ningora
nyifato itanzara
ishobora guhunga abanyamagara mu mutwe ningora ni singwara
ningora
ni bibazo ingora ni zishobora guhunga abanyamagara yo mu mutwe niyo bitere tube psychology izi rero ngaha ku muntu yizera pastor ni arashobora amusengera arashobora gukira mu mutima arashobora kuremuka mugabo n'uko witwa umuti kuko tuvuze umuti mu kirundi
pastor afite cyagomba kubivuga
icambere coco mumbabarire mwabaje kibazo ciza cyane amasengesho arakiza yewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose ariko bivana nibihe bivana no gusenga bikavana no gusengerwa kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera turafise amatemwanyaje menshi duharura mu mamiliyoni
intahe
z'abantu bakize indwara zose abemera bibilia turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojota amaraso abimara imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni ingwara mu isanzu ivugwa n'abaganga ariko we yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi 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 ibyo bibaho ikibazo no munsi dufite ni kihe nicuko abantu bemera ibyo babona n'amaso ibyo ovyo uko ingwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ibyo bonye ngo ntibikunda bikunda
bisigura ko rero nizo ngwara zo mu mutwe zishobora gusinda
ngomba ngatumvikane neza indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
ego ngiya ni
cyo gituma je mvuga nti
cyaraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
professeur afite
nico gituma mvuga nti nimpeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumize ko rondera nabandi niba asanga ari malaria ja kwa muganga ufate nka ibujumbura imana ishobora kuza gukiza ibujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate ko ufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane ubukira cyo gimaze ubukiza kandi kwize malaria
nagira abo turi kumwe mfurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turi ko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurirako pastori seti mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya iyo amusengeye acabona ko ari amatake abanda ari gutegwa canke ari byo kuja kwa muganga ningo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pastor seti we wagira ni namahirwe yavuze yuko yiza psychology iyo bose bameze gutyo no tunganirwa gose mu byerekeye abavuga ko amasengesho akiza kuko we urumva yuko agira ibyo gupima akagasanga akabona yuko izo ngorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ibyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane nabandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko icyo twobatekerera nkuko mwababivuze pastor na furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na cyane ndabyigisha mu ishure mugabo sinigisha gusenga ndababwira ikibanza cyabyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ibyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira mugabe izo nkomezi rero
biri mu byo mwize namwebwe mu mashuri
yego twebwe mu mabapsikologi cyo dukoresha niki cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana ava ngaho afise inguvu mugabo uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura
ego mukiraho
zizangwara navuga sizangwara navuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo ibyo bitegezwa kurunka umuti mugabo hari ico bitwa mu gifaransa ama souffrance donc ibintu abantu ducamo ububabare
ubaye
kungwana zitandukanye ibyo twaciyemo bitugore ibyo rero biratera umwiheburo ashobora gutera n'indwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mu ishure harimo ikibanza muha imana nayo kubayizera yuko nyene ishobora kubakira
no kubyira yuko nko muri za université d'icho ita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara ngo ruhara gugusenga ruhara gw'imana mu buzima bw'abantu
psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni ituma dufate twiga igituma n'ikibanza abantu baha ibyo gusenga byavuye he bifite akamara kahe mugabo ico duhurira ko rero n'abasenga n'ico kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biraremesha gose biramisa kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa ukava mu muntu wese
cyangwa ubwo bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteur wawe ubwo bushobozi ntibuza kizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha uwo muti
ego reka twumve kurera basanzwe bavura twumve ica bibura
ariho gatonya siti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yezu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro twabwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
ego reka turangize kino kiganiro tubashimira mwigisha muri kaminuza mukaba n'umuhinga mu bijanye n'inyifato Leandre Simbananiye turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro
turabashimiye natwe kandi cyane cyane ingene wakoranije abahinga batatu wakoze cyane gutunganya iganiro muri uburyo
yego murakoze namwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye Église Sainte Internationale de la Pentecôte mukaba murongoye n'urwego ruraba itunganywa ry'amasengero ingene
hano amadini n'amashengero
amadini n'amashengero hano mu Burundi na muri kwitwa kengurukiye ko mwitavye kino kiganiro
yego nanje ndabakengurukiye ko mwongeye kuntumira
ego dushimiye na Furera Hippolyte Manirakiza murongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe mugafasha n'abafite ingorane nyene zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana Saint Peka cyo mu Kamenge namwe bwe turakengurukiye ko mwitavye ubutumire
ndende bakengurukiye cyane ahubwo yo bari ari bishoboka biganiro nk'ibi byo bavinshi cyane
ego kwibukije ko twari ko tuvuga kubijyanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita amadaimoni cyanke amashetani bikabatuma bataja kwa muganga yane ndose ndemesheje kino kiganiro shimiye namwe bwe mwese muri ko muratwumviza ku ijwi rya Amerika
arakoze mgenzi wacu Diane Ndonse igice cha kabiri muzokurikira ku munsi wa kabiri nkano mango kikazoba kijanye n'igikwiye gukogwa kugira ngo abantu bashobore kuvugwa ingwara batarinze gucumukura nimuzosigwe rero n'ico kiganiro
intama mu bidonzi bayo iyo ntama mu gacerere kayo iyo ntama mu kuguhora kwayo iyo ntama mu kwivira mukuri iri kwirare nganywa namayo yaremuye Kenya ubwatsi ari kibumbi z'inyama namayo yaremuye Kenya ubwatsi
akabe nonga rero n'icuti bakunzi duce dusozera ikiganiro cacu wa nyuma ntaracu no munsi mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukire natumiye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 uno munsi juri y'America rikaza kwakira Pierre Claver Mbonima hamwe na Antoine Kaburahe Pierre Claver Mbonima akabaramutswa ishamwe ya Prodeash Antoine Kaburahe nawe akabaramutswa ikinyamakuru iwacu aza kwari hagiye cisaha 10 baza kuba bari no kuri Facebook Live ariyo radio yacu VOA igihe cy'isaha 12 naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mu ruranigwe Diane nahazwe na inahawe iteka ryo kubana namwe muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Innocent Kimenyi twe ni muti mu ruranigwe
wagombye kuguhekenya ubona ko uri mboga kukoza reka uwo murata igire amarembe umuzizi kigiye kuguhekenya.
Ashaka